Turabara mukije mwewe mwese muri ko muradukurikira ni kaze murano makuru y'urunani higwa ma radio RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe hamwe na television Renaissance
ano makuru y'urunani rwa radio yo kuri uyu wa 2026 ruhuma umwaka w'2021 agizwe n'ingingo imwe rudende rwanege yerekeye urubanza rw'abarundi 34 baherutse gucirirwa na sentare ntahinyuzwa rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Abo barundi bagizwe n'abamenyesha makuru, abaharanira agateka kazi na muntu, abanyepolitike hamwe n'abanyepolitike bagirijwe ko bagize uruhara mu igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza.
Murano makuru y'urunani rwa radio tuza kugaruka ku rubanza rudakurikije amategeko baciriwe. Muraza kumva ico abaciriwe urubanza babivuga ko abanyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu ku rwego mpuzamakungu.
Ano makuru y'urunani rwa radio RPA inzamba agateka kawe hamwe na television Renaissance mugiye kuyashikirizwa na Marie Ange Irakoze na Parfait Mudasigana. Abatuma amajwi n'amasanamu bibashikira ku mbuga ngurukana bumenyi z'amaradio yose ni aba bakurikira ni Fabrice Ndimurukundo afatikanije na MSTV ni Yungeko. Uhagarikiye ano makuru ni Ines Gakiza Sangikazi.
Urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose niko gwaciriwe abantu 34 bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi muri Busama umwaka wa 2015. Muri abo 34 harimo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abaharanira agateka kazi na muntu, abamenyesha makuru hamwe n'abasirikare be n'abapolisi, bose bakaba bari basanzwe barondegwa n'umutahe mpuzamakungu kuva mwaka wa 2016. Bikuru bikuru mu byaranze urwo rubanza na Thierry Bigirindavyi.
Iyo ngingo yasenye n'inyuzo yo gucira urubanza wo gufunga ubuzima bwabo bwose abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 yasa n'irije giturumbuka kuko atacerekeye urwo rubanza cyaje giherutse kuvugwa. Ariko bose uko 34 b'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, baba abana gataka kazi na muntu bari mu mashyirahamwe yigenga cyangwa abamenyesha makuru, bose bagiye kumenya ubwo baciriwe na sentare ntahinyuzwa kuri uwa kabiri ruhuma uno mwaka turimwo. Sentare ntahinyuzwa yabagirije gusenyura inzego z'igihugu, ubwicanyi hamwe no kuba barabomaguye ibintu. Bose kandi uko ari 34 nta n'umwe yigeze aronswa ikopi y'urubanza canke ngo amenyeshwe ibyo yagirijwe muri iyo dosiye. Nka bose bari bamaranye imyaka 5 umutaye mpuzamakungu, kuko guhera ku igenekezo rya 4/0 umwaka w'2016 umushikirizamanza mukuru wa Repubulika niwe yasohora ubwa mbere imitayo yo guhagarika urutonde rurerure rw'abantu barimo abanyepolitike, abaharanira agateka kazi na muntu, abamenyesha makuru n'abo mu ntwazangabo mu gipolisi n'igisirikare, bose bakaba bari bagirijwe ko bari mu bashatse kugomba gutembagaza ubutegetsi. Mu kwezi kwa kabiri uwo mwaka nyine w'2016 bamwe mu bari muri urwo rutonde barakuwe ko imitahe mpuzamakungu bari bahawe irafutwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika w'ico gihe Valentin Bagorikunda atansiguro itanzwe. Aha twovuga nka Leonard Nyangoma ico gihe yararongoye urunanise na Rede Giteka rwari ruhurikiyemo imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi. Pancras Chimpaye yavugira urwo runani, Gervais Rushikiri na Pio Ntavyo hanyuma nabone bari mu rwego nyobozi rw'urwo runani. Ivy'urwo rubanza n'iyo mitahe vyaciye bibanka kamizwe n'ingoma kuko nabari barungikiwe iyo mitahe igipolisi mpuzamakungu ya Interpol kitigeze kiyikorera ko ibyugo rubanza byasubiye kuvugwa igenekezo ya 15 Rusama umwaka wa 2019 aho umushikiriza amazi mukuru wa Repubulika w'ico gihe Sylvestre Nyandwi yafata ingingo yo kunyaga amatungo yose ari ku butaka bw'u Burundi amatungo yose yabo akabashizwe mu minwe ya leta ico gihe ari ku rubanza rutari bigereruje imbere y'intahe rwagiye gushiga bwa mbere mu ntahe y'icese muri sentare ntahenyuzwa igenekezo rya kabiri ruhuma umwaka wa 2020 ariko naho nyene rukaba rutigeze ruburanishwa mu ido n'ido kuko abagenzwa batigeze barumenyeshwa ngo bashobore no kuronka n'ibirego barezwe n'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika ibyugo rubanza byaciye bibandaniriza mu ibanga.
Thierry Bigirindavyi arakenuye muri abo bantu 34 baciriwe urubanza Innocent Muhozi ndi we wenyene yarengukishijwe akita ubutungane hari tariki 22 Rusama umwaka wa 2015 kubwo umuyobozi wa Radio Television Renaissance ngo kuba yaravugishije abagirizwa ko bashatse guhirika ubutegetsi biri mu byo yategerezwa gukora nk'umumenyesha makuru ngo nta caha yakoze tumukurikire.
Po kwamba tije kunzira nyina na General Niyombare na General Ndayirukiye General gaciye ubwenge ndababwira ko bose tuzinanye barambwira ati mwe kuvugana ryari ndababwira ko umunsi ubyejeje rya kudeta twavuganye bati mwavuga niki nabarondera ndabarondera ko makuru igihugu cy'indege kirugaye nibyo hanaka cyangwa tureditebye tiraje igihugu byafashwe cyangwa sivyo mu mwuga wa minsi yose kuko abantu baravuga ibintu biriya jewe abantu bambaje sishobora gupica mvuze umenyesha makuru yiyubaha akora uyo mwuga ubajwe ikintu ntupfa kuvuga ngo usubire mu bihuha uvuge icyo watohoje ndabye ndabahamagaye ndababaza ibyo cyane cyane cyo basa n'abanyagiriza nico kimwe n'abandi naho batari baje abamaradio bari bamaze guhunga kwari kuvuga ngo kurya kuntu mwavugishije bari bagize ku detaje General Niyombare n'ukuvuga ko mwari ko murashyigikira ku deta cyane nababye nabye muri henda cyane hakiri intambara mu Burundi aba bari kuri leta n'umunsi bakiri mu ishamba barahagarika ababisi mu ibarabara bagakuramo abatutsi bakabica bakajya mu mashuri bakica abatutsi bakajya mu makambi y'impunzi bakica abatutsi abo banyemeyesha amakuru ariko baragirizwa n'abatutsi nticababujije icyo gihe kuri jambo abantu bariko barakora ibyo kubera iki niyo mwuga wabo igituma rero badukurikirana si icyo cyane cyane kuko nabo bakiza nyakwigendera kuri nziza yari yavuze ati nta mumenyesha makuru azosubira gufungwa nta kindi makuru kizosubira guhagarikwa ko bari bazi ko ibyo twakoze wari umwuga kandi by'akarorero igituma rero baduhiga ubu ni uko aho batanguriye kwica aho batanguriye kunyuruza abantu aho batanguriye kunyaga igihugu ibyo bimenyesha makuru aho batanguriye gutoteza abantu byagumye bivuga ati muriko muratoteza abantu muriko murica abantu muriko ari ayo maradiyo rero ari bariyo muri sosiyete sivile ari n'abanyapolitike muri abo ariko barirukwako icyo tuzira si ikindi ni uko twavuze ati reka kwica abantu reka gutoteza abantu reka gufungira abantu ibyiyumviro byabo reka kunyuruza abantu nta kindi turiko turazira baducira ibanza rero kubera batashoboye kudufata ngo batwice cyangwa badute mu mvuto nk'uko babigiriye ibihumbi n'ibihumbi by'abandi barundi.
Innocent Muhozi umuyobozi wa televiziyo Renaissance abaharanira gato y'akazi na muntu bo bavuga ko gushyirwa muri urwo rubanza ari urukurikirane rw'umugambi wa CNDD-FDD kuva ugifata ubutegetsi muri 2015 murantunga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamye bukoresha ubutungane mu ntumbero yo kunumya abaharanira gato y'akazi na muntu n'abamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu bazira ibikorwa byabo byo gushyira habona amabi akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Pacifique ni nahazwe numwe mubaharanira gatera zina muntu yaciriwe urubanza
ngaha umuntu ushobora no kwibutsa bimwe bimwe muribuka yuko mu bintu bya mbere CNDD-FDD yashitse ikora bitangaje kwabaye ukudandaza mu manyanga indege y'umukuru w'igihugu ubwo nyene umukuru wa Oricome Gabriel Rusiri yabyerekanye muribuka ko yaciye afatwa arapfungwa iminsi 120 abantu kandi sinzi ko bakibuka nk'ipfungwa ry'umumenyesha makuru Jean-Claude Kavumbagu mu mwaka wa 2010 yagirijwe guhemukira igihugu kubera yari yerekanye ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yari yakoresheje imiliyoni zirenga ijana mu rugendo yari yakoze mu gihugu cy'Ubushinwa aha ntawo kwibagira ifatwa ry'umumenyesha makuru Hassan Rubakuki kubera yari yerekanye intambara zari zibereye mu Cankuzo. Muribuka hafatwa umukuru washingwa manza mu Burundi Batonier Rusikiri. Muribuka hafatwa umukuru wa Parseme nawe nyene kubera ko yavuze iby'ibiturire mu bushiranganje bw'ubutungane. Hari n'andi madosiye akomeye gose yagiye kuza mu nyuma. Abantu baribuka igihe Petero Karaveri Mbonimpa president wa Prodehash yerekanye ko imbonera kure zariko zirakora imyemerezo ya gisirikare muri Congo. Muribuka ko yaciye afatwa arapfungwa amezi ane, igihugu cyose kirajya mu ruhagarara, amakunga byinjiramwo muri imwe twita umunsi wa gatanu w'ugwatsi rubisi, aza kubona kurekugwa mugabo naho nyine urubanza rwiyo rutarangiye.
Pacifique ninahazwe hasigura kandi ko ubutungane bw'abandanije bukoreshwa mu gukirira rubanza abantu bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kubwiwe ubwo rubanza rufisi intumbero ya politike, aho abagirizwa bakiriwe umunyororo wo guherayo hakiyongerako kubanyaga utwabo twose n'ubunyene. Pacifique ninahazwe.
Ibi rero vy'imanza zasubiye gushyirwa ku banyaga ta kazina mu ntamenyesha makuru novuga ko ari muri uwo murongo. Uyu munsi gusa byageze ku rugero bitari bwigere bigera ko kuko kubona abantu bashika 12 umuhanya hagati ya kazi na muntu namenyesha makuru bakigwa urubanza rumwe bagacigwa urubanza gukufungwa ubuzima bwose n'ubwa mbere ubwo butegetsi bugeze kuri urwo rugero. Ariko nivyo bije babanje gufata amashyira hamwe, babanje guturira amaradiyo, n'ukuvuga ko byose biri muri wa murongo. Iruhande rero yabo hamaca haja ko abanyapolitike nabo nyene bagirizwa ko bagora ubwo butegetsi. By'ukuri nta rubanza rwabayeho. Ivyabayeho ni inkinamico aho bakina ibintu bisa n'urubanza ariko atarubanza ruriho, bimwe bita imanza za politike. Izo manza rero ntabwo ziba zitumbereye kurondera ubutungane, zamara imanza zitumbereye kunumya uwo babona ko agora ubutegetsi, ni ukumunumya, ni ukumukumira iwacu wakongera ko n'ibi by'ukunyaga. N'ukuri n'ibintu biteye isoni.
Pacifique ninahazwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu mwaka wa 2015 abarikoze baragemanga. Abo nabo bagizwe n'umugwi w'intwazangabo mu nzego z'umutekano, basigura ko bashaka kubogora Uburundi mu gukombora umuhisi Nkurunziza na leta yiwe yaranzwe no guhonyanga agateka k'abarundi muri Antunga. Josiane Muzaneza.
Umukuru w'igihugu Nkurunziza na leta yiwe barabogojwe mu mabanga yabo mu kurindira ko inzego nshasha zishyirwaho. Abanyamabanga ntegayezwa bo mu bushikiranganji butandukanye nibo bagiye kubandanya batunganya ibintu mu bushikiranganji bajejwe. Aha hari ku wa 13 Rusama 2015 General Godefroid Niyombare yarahejeje gutangaza ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abogojwe mu mabanga yiwe. Icyo gihe yanagiriye kasigura bimwe bimwe mu bikuru bikuru byatumye inzego za gisirikare n'igipolisi zifata iyo ngingo.
Twiyoboreje uvugo y'abacakubiri kandi turira ikoreshwa na Perezida Petero Nkurunziza itoteza ubumwe n'umubano mwiza w'abenegihugu, ishobora gucanishamwo abagize inzego z'umutekano no kwivuna abanzi. Twiyoboreje imiryango yabuze ababo muri kino kiringo. Twiboreje kandi imigwi mvorabana yatanguye kwisukira mu gihugu izanywe n'intwaro ya Perezida Petero Nkurunziza, ikaba yayibonekeje mu bikorwa byayo bigayitse mu guhohotera ubuzima bwa bene Burundi, byongeye kandi ikoreshwa ry'iyo migwi mvorabana bihungabanya umutekano hagati mu bihugu bibanye no mu karere.
Uwatu bwa kabiri mu bafashe iyo ngingo yo guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ni General Cyrille Ndayirukiye. Nk'uko yavyanditse mu ikete ririmo imburano ziwe, Perezida ari mu Gifaransa yarungikiye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nyene yaremanze adahiga imanga ko icyo gikorwa yagikoze yaciyumviriye neza kandi ko yagikoze mu ntumbero yo gutezurira Abarundi bari bagowa y'igikutso nk'uko vyari mu mirimo yarahamagariwe gukora ka musirikare. muri iyo kete General Cyrille Ndayirukiye yanamenyesheje ko mukwiyumvira kubogoza Nkurunziza yabitumwe n'umutima wo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro kandi ko atawe yashatse kurengera Karimbi canke ngo agirire nabi iyo ntwazanga mu gisirikare c'igihugu yanamenyesheje ko yababaje cyane no kubona ico gikorwa cahavuye kiburizwamwo nabamwe mubo yibaza ko bari kumwe muri ugo rugamba ariko mu byukuri baragenzanya. General Cyrille Ndayirukiye yasozereye iyo kete ryiwe amenyesha President Nkurunziza ko aticuza namba kuba yaragombye kumuhirika kuko mu byo yamye haranira kandi nubakiriko ari yubahirizwa ry'agateka kazi na murundi wese atitayeho kuraba babihomberamwo n'umukuru w'igihugu arimo.
Tumanda inano makuru yurunani higwa maradio hambavu yukunegura ugorubanza bachiriwe bavuga ko rudakurikije amategeko bamwe mu bachiriwe ugorubanza baranyazwe n'utwabo twose imbere nuko barengutswa imbere y'ubutungane. Margarite Barankitse numwe muri abo bakurikiranwa n'ubutegetsi bwa SNDFDD imbere nuko rutonde rwabo leta ya SNDFDD yagiriza iryo hirikwa ry'ubutegetsi rusoka iyo leta nyene yaranyaza amatungo y'ikigo Maison Shalom. Umufaso ni Margarite Barankitse aserukira imbere y'amategeko tumukurikire.
Ibaza ko ari urubanza ruhagaze ku bintu bya politiki rero baritiranya imanza ushobora gufata abantu 34 jewe muri abo 34 ari abo ntazi kandi ko iyo ugize ikosa uhanwa n'amategeko ni kugatwe k'umuntu umwe wese ubwa mbere ho izubwo rubanza sindanarusegera nubaza ko abo bantu boba barize n'amategeko niyaba ari Margarite Barankitse yagize ikosa ahanwa na Margarite Barankitse kuko Margarite Barankitse na Maison Shalom biratandukanye batwaye ibintu by'abarundi kuko Maison Shalom yakorera abana igakorera abagwayi barize ni ukuvuga n'ubusuma niko babitwaye mu 2015 bakaba banshiriye urubanza ubu babitwaye kuva muri munyonyo itariki 2 mu 2015 urabona Maison Shalom ko yakora mu bisata binsikeye uburezi nta na kimwe casigaye ecole paramedicale zose baratwaye n'inzugi barivye n'ivyari muri laboratoire izerekeye sinema aho twigishiriza n'ivyo barasambuye n'intero zariyo baratwaye ivyerekeye garage des anges twigishirizamwo abana bo mu ibarabara n'abandi bana bari bakeneye kwiga iby'imyuga zose barasambuye baratwaye ivyo twari twaguze kugira twugurure kaminuza twatwise Université Rema navyo nyene baratwaye ibintu vyose amafaranga yo ku makonte yose barayatwaye yerekeye Maison Shalom kandi menshi cyane ibitaro bapfa kubesha ahari neonatologi harya barundikirira abana bari ibintu byarimwo kandi muhira naho base bagenda nitongo ry'ababyeyi dusangiye n'umuryango baranka ko hagira uwinjira ahantu kandi dusangiye twese gushika no kumva y'umubyeyi wanjye baranka ko bayikorera.
Margarite Barankitse aserukira ikigo Maison Shalom. Amabi yakozwe kuva hadutse injyane mu mwaka w'2015 ni menshi cyane abantu barenga 2,200 baragandaguwe abarenga 580 nabo barabugwa irengero ivyo bikaba vyabaye abategetsi b'u Burundi n'amakungu barorera inzego za leta nazo zikama ziriko zishikiriza amatohoza atigera agira ico shitseko. Janvier Ninahazwe aratwibutsa bimwe mu bijanye n'ubwo bwicanyi n'ayandi mabi yakozwe
kuva kuwa 25 ndamukiza umwaka w'2015 umugambwe SNDD FDD ugenye umuhisi Petero Nkurunziza ngo awuserukire ku kiringo kigira gatatu ku ntebe y'umukuru w'igihugu haciye haduka icuka kibi mu gihugu abanyagihugu isinzi barihereza amabarabara biyamiriza ico kiringo abari mu nzego z'umutekano nabo na cyane cyane mu gipolisi no mu iperereza baca biva inyuma mu kwica no gutoteza abanyagihugu. Ku munsi wa mbere w'imyiyerekano hari kuw'Imana igenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka w'2015 hagandaguwe abantu babiri umwe akaba yari umwana Jean Nepomucene Komeza Mahoro Akandi karorero ni gandagogwa bunyamaswa ry'umukozi wa radio na televiziyo vy'igihugu Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe hari kwigenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015 nyene aha umushikiriza manza wa Republika w'ico gihe ariwe Nyandwi Sylvestre akaba yaremeje abarundi n'amakungu ko abakoze iryo bara bamenyekanye
Ayo dosiye hari umumenyesha makuru wa radio televiziyo yitwa Nkezabahizi yagandaguriwe mu Ngagara iyo dosiye rero yari yarukuruwe hanyuma iraburanishwa muri sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa ndetse urubanza rukaba rwaracitse abakeneye kumenya ingene rwacitse barashaka kugenda muri sentare ya Ntahangwa bakababwira ingene urwo rubanza rwacitse
Sentare mpuza makungu mpanavyaha ikaba yamenyesha ko mu kiringo c'imyaka ibiri gusa hari hamaze kugandagurwa abantu barenga igihumbi n'amajana abiri ariko rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ibiharuro dufise byerekana ko abantu barenga ibihumbi 2,245 aribo bamaze kugandagurwa harimwo abapfasoni 255 nayo 555 bakaba barabuzwe irengero ababorejwe igufa nabo bakaba barenga 1,600 mu babuzwe irengero ntitworeka kuvuga umumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu Jean Bigirimana umupfasoni Françoise Hampson ari mu mugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi ati
Y'a l'impunité de la police de la SNR des embonneurs à Corée de ce qui se passe en ce moment c'est quasi total il y a pas de procédure pénale contre des gens qui commettent des violations graves des droits de l'homme.
Mu Burundi hari ukudahana gukabije ku bapolisi abakozi biperereza n'imbonerakure nakamuna ibiriko biraba mu Burundi mwihonyangwa geruye ry'agateka ka kiremwa muntu eka nta butungane buhari namba
Jamze nini nahazwe ndakumenyeshe ko hayo mabi yarengejwe ko uruho rw'amazi kubera mu bayakoze harimo abategetsi bakuru bakuru b'igihugu bisigurwa n'abaharanira hagati y'akazi na muntu ubutungane bwigenga gocha bubakurikirana ariko nuko batabwemerera gukora bwidegembya Karina Tesakian aharanira hagati y'akazi na muntu yasobanuwe mu Kirundi na Ines Gakiza
Les victimes citées dans ce dossier ne sont pas les seules victimes de la crise de 2015 loin de là
abavugwa muri urwo rubanza sibo bonyene bakozwe ko n'indyane zatangwe mu 2015 hari abantu isinzi bandi bishwe urw'agashinyaguro ababorejwe igufa abashurashujwe abafunzwe ku karenganyo na cane cane mu myaka y'u 2015 n'ibihumbi 2016 hari n'abandi babuzwe irengero gushika uyu munsi imiryango yabo itazi ibyabashikiye ibyo byaha nka byose byakozwe n'abakozi b'inzego za leta abapolisi abasirikare abakozi biperereza amabasigaye akugwa n'imbonerakure ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD imiryango y'abakorewe ayo mabi yose imaze imyaka irenga 5 itaratunganirizwa n'ubutungane kuki kubganje inyishiragaragara leta ikingira abakoze ayo mabi ubutungane nabwo bukaba butidegembya gukorera mu kwaha kw'abanyepolitiki byinshi muri ibyo byaha byategetswe mbere hari n'ibyakozwe n'abategetsi ubwabo bari no mu batwara igihugu uyu munsi abategetsi rero ntibushima ko ubutungane bukora uko bwategerezwa kuko buba ba mbere bakurikiranwa ubutungane mu Burundi burahengamye abatavuga rumwe na leta canke abo bavyiketse ko bose buranyarutsa kubacira imanza hata nubahirijwe n'amategeko abigenga mu gihe abakozi ba leta canke abayoboka umugambwe uri ku butegetsi bakoze amahano bo badakomwa komwa n'ubu kuntwaro ya Evariste ndayishimiye adasiba kuvuga akamaro k'ubutungane budahengamye nta kirahinduka leta yiwe uwomengo ntizi ko ayo mabi yatangwa mu 2015 yakozwe yemera bike mu byabaye leta yiwe iriyo bagize amabi akogwa n'abakozi bayo umukuru w'igihugu akwiye rero guhagurukira vuba ubwo kudahana ibyaha akava mu majambo akaja mu bikogwa agasubiza umutamana ubutungane ahandi ho bizomugora kuva imbere yakahise karemereye k'imyaka 5 iheze yarazwe
sinon il ne réussira jamais à dépasser l'héritage très lourd de ces 5 dernières années
Karina Tesakian aharanira hagateka kazina muntu ku rwego umpuza makungu muri ko mukurikira amakuru y'urunani rwa radio mukanya duhijamba abanye politike.
Kubwa Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu ngo leta ya Evariste Ndayishimiye iriko yanga ibiganiro nabo batavuga rumwe ibiganiro isabwa n'abafasha Burundi cyane cyane ubumwe bwa Buraya gutyo iyo leta igacicira imanza abanyepolitike abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abamenyesha makuru bo bganiriye kugira izovuge ko idashobora kuganira n'abaciriye urubanza. Dukurikire Frederic bamvuga inyumvira.
Ahanini izimanza ngo baraziciye barazinyegeza barabibika abantu ntibamenya ibyo n'ibyo n'ibitari byo gushikaho ejo wundi hageze igihe akavuga bati reka tubimenyekanishe kubera iki nibutse ko muri icyo gihe harimo harabibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'abanyaburaya bari basanzwe bafasha igihugu cy'u Burundi mu kubaha intererano mu kubaha imfashanyo ijyanye no gusahiriza amafaranga leta yemeza gukoresha kumwaka kumwaka rero kubera amasezerano barahanya avuga ati igihugu kitemeye kugendera mu nzira ya demokarasi kitemera kubahiriza agateka kazi na muntu n'ibindi aricyo gihugu nitwemera ko dukorana tutaduhagarika iyo mfashanyo niko rero byagenze uburo babaga batereka dusubire tuganire mugabo bakashababwira bati naho tuganira birakwiye ko habwiriza kubiganiro hagati yanyu mu gihugu cy'u Burundi hakaba amahoro ibiganiro nabyo byoca bibi hagati y'abande nabo nyene baba barahunze igihugu nabo nyene baba baratakaje ibyabo nabo nyene baba barangajwe nabo nyene uyu munsi ariko baracibwa imwanza nabo nyene ugasanga rero kuryanga ibyo biganiro ntibibe baca bavuga bati reka tubacire imanza gutyo ntitwabacire imanza tuzovuga ko tudashobora kuganira nabo twacire imanza. Burya niyo ntumbero jewe mbonamwo muri iyo nyifato y'ubutegetsi bwa Gitega.
Federico bamvuga inyumvira akaba yahoze ari n'icegera cy'umukuru w'igihugu abaciriwe umunyororo wo guherayo na sentare ntanyuzwa bavuga ko ugo rubanza rwaje kubuza abamenyesha makuru abaranira agateka kazi na muntu cyangwa abanyepolitike kuvuga uko babona intwaro rusangi no guhonyanga agateka kazi na muntu byifashe mu Burundi bisigurwa n'umushingwa manza Dieudonné bashirayishize avugira umugwi wabaharanira agateka kazi na muntu ahasigura ko bazobandanya guhimiriza Abarundi guharanira agateka kabo naye kubijanye n'ugo rubanza uwo mushingwa manza amenyesha ko bazobandanya gusaba ko sentare na inyuzwa ikosora amahinyu atari make yaruranze kurikira umushingwa manza Dieudonné bashirayishize.
Ikintu cy'ambere tugiye gukora tugiye kuguma duhimiriza Abarundi kugira ngo bagwanire agateka kabo basubire mu ntwaro ya demokrasi mu ntwaro yubahiriza bose hatawandya wangura aho umuntu atiyumvira cyo kumwe n'ubutegetsi adaca yicwa canke ngo buri irengere ico nico gikorwa tugiye kubandanya dukora twese kubijanye navyo n'iryo tene ntanyabise ubanza banatwenye na kopi umuntu aravye n'ibyo byanditse mu byo bise signification de jugement ibintu biteye iso abo bantu bavuga ko baba barafatanyije icaha benshi ntibazinanye gushika n'uno munsi turacabaza tukavuga tuti ababo ni bande ababo ni bande umuntu akibaza ati none umuntu yofatanye icaha n'umuntu atazi cyangwa iyo bayahura abona mu mateleviziyo gusa rero turifuza ko tworonka iyo kopi y'urwo rubanza haraheze nk'indwi zibiri twandikiye umugwi w'igihugu ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu kugira ngo dufashe kuronka ibiri muri iyo dosiye yabaye nk'ikinyegezwa kuko igumi nyegeje mu biro ku mukuru wa sentare na inyuzwa twebwe rero turifuza yuko naho biruko amategeko ararekura ko umuntu ashobora kubarunguruza iyo kopi ibonetse umuntu akazoheza kongeramo ibindi ariko biboneka byovyo buno na buno nuko ubwa mbere niyo sentare na inyuzwa yaciye urubanza nta bubasha yari ifise bwo gucira urubanza ku ntango abantu badafise ico bita privilege de juridiction ikindi naco mu guca urubanza rw'ikinyegezo umuntu agasaba ati nyereka ibyo nyagiriza ukanka kubimwereka aho biri mu ngingo ya 38 y'ibwirizwa nshingiro biri mu mategeko agenga imanza ingene imanza z'ibyaha zicibwa mu gihe ibyo bitabaye umuntu ntaronka umushingwa manza ntaronke dosiye yiwe amategeko avuga yuko be nubwo rubanza rusharwana rero twe tuzosaba yuko ruhana guko kandi byo kugira ngo vyigwe ntibisaba yuko turinda gushika mu gihugu kuko n'ingingo ya 2014 yavuga ko sentare yo nyene yabanza kuvyiga be n'ivyo bibazo atano umuntu yiri warabivuga yo nyene ikavyiga ubwo rubanza taruca
umushingo manza Dieudonné bashirajize numwe mu barundi 34 baciriwe urubanza rwo guherayo ninonga rero duciye dusozera anu makuru y'urunani rw'amaradio RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe na television Renaissance twari kwabateguriye
ngakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu wo kudukurikira bakoze n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma Fabrice ndi mu rukundo afatikanije na Emestive niyunge ko batumye mudukurikira atankomanzi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye
dushimire kandi na bagenzi bacu badufashije kwegeranya anu makuru nani kwa maradio dushimire kandi na Ines Gakiza afadikanije na Eddie Claude ninahajwe bayahagarariye anu makuru y'urunani kwa maradio mwayashikirijwe na Marie Ange Irakoze
na Parfait Mudasigana
mugiraho muba mwubahwe na ubutaha.